VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa 12 z'umugoroba I Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi turi kuwa kabiri tariki ya 9 z'ukwezi kuwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na 16 hano muri studio ya 5 muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Ikibazo kiri mu Burundi nyirizina kutumvikana kw'abarundi kuri politike zabo naho igihugu kigana ntabwo twebwe u Rwanda ntabwo dushobora kwirukana abarundi. Umurundi hano mu Rwanda agomba kwisanga.
Uwo ni Louise Mushikiwabo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ubwo yari imbere y'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe wa Sena. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi, turayigarukaho mu kanya gato. U Rwanda rurahakana ibirego rushinjwa n'abayobozi b'u Burundi ko ruri inyuma y'umugambi wo guhungabanya icyo gihugu. Ibyo byavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Louise Mushikiwabo ubwo yari imbere y'abasenateri bari bamuhamagaye ngo asobanure kuri politike y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Umunyamakuru wacu Asumta Kaboye I Kigali yarahari.
Minisitiri Louise Mushikiwabo avuga ko ibirego u Rwanda ruregwa n'igihugu cy'u Burundi bishingiye ku Rwanda rwakiriye impunzi z'Abarundi zahunze ubutegetsi bw'igihugu cyazo. Ubwo yari yatumiwe n'abasenateri ngo basobanure ibyerekeranye na politiki y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda, Minisitiri Mushikiwabo yongeye kubwira abasenateri ko u Rwanda rubabazwa n'ibibera mu Burundi. Ashimangira ko nta ruhare na ruto u Rwanda rugira mu bibera hakurya y'umupaka, ariko avuga ko igihe cyose impunzi z'Abarundi zizakomeza guhungira mu Rwanda ndetse zikakirwa hazaguma hariho ibibazo. Minisitiri Mushikiwabo asa n'uwemeza ko ibirego by'Abarundi bishingiye ku Rwanda rwemeye kwakira impunzi z'Abarundi zirenga 75,000.
Kuva rero hari icyo kibazo cy'uko Abarundi bahungira mu Rwanda hagomba kuba ibibazo, kuko akenshi abahunga igihugu n'aba bafitanye ikibazo n'icyo gihugu cyangwa se n'ubuyobozi, kuko impunzi burya zigendana n'ibibazo bya politiki, ntabwo ari ibibazo by'imibereho gusa, ariko abahunze igihugu akenshi ntibaba bishimiye igihugu. Niho rero usanga haturuka ibyo birego muziko na leta y'u Burundi yagiye bivugaho hirya no hino, ariko naho bishingiye ntaha. Ariko ku buyobozi buriho mu Burundi kuri iki gihe ni n'uburyo bwo kwirengagiza ikibazo igihugu gifite. Bikunze kubaho iyo umuntu ikibazo kimurenza ashakisha ahandi cyaturuka, kuko ikibazo kiri mu Burundi nyirizina.
Minisitiri Mushikiwabo avuga ko u Rwanda ruzakomeza gukorana n'imiryango u Rwanda rurimo ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu cyagarura umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Minisitiri Mushikiwabo yavuze ko usibye ikibazo cy'u Burundi, ibindi bihugu byo mu karere u Rwanda rurimo u Rwanda rwari rubanye neza n'ibyo bihugu. Yanavuze ko ubu umubano w'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo ari nta makemwa nyuma y'igihe kitari gito ibihugu byombi birebana nabi.
Ku bijyanye ndetse n'ubwo ikibazo cy'interahamwe kitarabonerwa umuti, nagira ngo nibutse ko kibazo cy'interahamwe kitari cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yonyine. Ikibazo usanga kubera abayobozi b'uyu mutwe wa FDLR ndetse n'abayobozi mu mitekerereze ijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside, mu by'ukuri ntabwo baba muri Kongo gusa, baba n'ahandi hirya no hino ku isi, cyane cyane mu Burayi ndetse no muri Amerika. Kugira ngo rero umuntu arangize ikibazo cy'interahamwe ziri muri Kongo, birasaba gukora akazi karenze igihugu cya Kongo.
Minisitiri Mushikiwabo amaze iminsi yumvikana mu ngendo hirya no hino, cyane cyane ibihugu birimo n'ibitari bisanganywe umubano ukomeye n'u Rwanda nk'Uburusiya, Isiraheli. Minisitiri Mushikiwabo yavuze ko gushakisha umubano ahandi bitavuze ko ibihugu by'i Burayi byabanaga n'u Rwanda bitakibana neza, ko ahubwo ari uburyo bwo kwagura amarembo.
Ntabwo tuva hamwe tujya ahandi, ahubwo turajya hose. Ari ibihugu tumaranye imyaka myinshi cyane, murabizi ko mu mateka y'u Rwanda, u Rwanda rwagiye rukorana cyane n'ibihugu by'u Burayi, bikaba ari zimwe mu ngaruka muri politiki y'ububanyi n'amahanga z'ubukoroni, kuko nibyo bihugu u Rwanda rwari ruziranye nabyo. Ariko twebwe ubuyobozi bw'u Rwanda kuri iki gihe turifuza kubana n'ibihugu byose.
Muri gahunda za Sena y'u Rwanda harimo niyo kunganira guverinoma mu bikorwa byayo bya buri munsi, n'iby'ububanyi n'amahanga birimo. perezida wa komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga senateri Rugema Mike avuga ko nta mwihariko abasenateri bazashyira ku bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi.
Nta kintu kiri specifically tukigaho kurusha ibindi bitekerezo mirongo minini ya diplomasi twifuje ko twasangira kugira ngo dushobore gutanga umusanzu wacu nk'abageze nteko ishinga amategeko.
Ministre Mushikiwabo yavuze ko mu nama z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ikibazo cy'u Burundi na Sudani y'Epfo byagarutsweho, ariko mu Burundi byemezwa ko hajya aba perezida batanu bazashishikariza abayobozi b'u Burundi na perezida Pierre Nkurunziza impamvu yihutirwa kandi biri ngombwa ko abarundi bumvikana amahoro akagaruka mu gihugu cyabo. Itsinda ryabo ba perezida ryashyizweho rigizwe na perezida Mauritania Mohamed Abdelaziz, uwa Gabo Ali Bongo ministre w'intebe wa Ethiopia Hailé Mariam, perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma n'uwa Senegal Macky Sall. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze cyane Assumpta Kaboyi. Tubibutse ko iyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu karere twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 aho ni mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi Ober kivuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2015 kitashoboye gutoza amafaranga cyari kiyemeje kwinjiza mu kigega cya leta kubera umutekano muke. Kuri uyu wa kabiri abayoboye ikigo Ober bahaye ikiganiro abanyamakuru. Umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza yari yakitabiri.
Mu mwaka w'ibihumbi 2015 ikigo Ober cy'igihugu kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi cinjije mu kigega cya leta imiliyaridi 595.6 z'amafaranga y'amarundi, mu gihe cyari cihaye ihangiro yo kwinjiza imiliyaridi 720, nukuvuga ko cinjije ibice 82%. Komiseri mukuru w'ikigo Ober Domitien Ndihokubwayo asigura ko ibihe by'umutekano muke igihugu cyaciyemwo ari byo byatumye ikigarongoye kidashika ku mwimbo cyari kiyemeje, kuko abagwiza tunga abatahagaritse gukora binjije ntica ntikize bitewe n'uwo mutekano mu Kenyene. Umwaka uheze rero hari amezi yabaye mabi kurusha yandi, nk'uko byemezwa na Desire Musharitse, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ikigaga cya leta.
Amezi cyane cyane biboneka ko byagoranyemo ni kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwezi k'umunani. Uravye ibiharo preliminaire d'office ubutunzi bwari munsi y'ubusa kwijana. Ubutunzi nibyo bwaradindiye gushika mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze, ariko mu gice cya kane cy'umwaka ubutunzi bwarasubiye buraduka. Wanashaka n'ubunye biraboneka yuko uravye ku bintu byari bimeze, urabona ko abantu basubiye ku kazi bariko barakora. Cyane cyane ibyo byari bijanye n'uko muri ico gihe abantu bose bitwa baguza tunga nta bariko barakora, ariko uyu munsi ibintu byasubiye kuba neza, abantu basubiye gutangura gukora. Twibaza yuko rero ubutunzi bushobora gusubira kuduka.
Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2016 ikigo Ober gishaka kwinjiza imiliyaridi 618 z'amarundi mu kigega cya leta. Imwe mu migambi ico kigo gitekanya kugira ngo kibishikeko harimo gushiraho umugambi w'ugwanya ibiturire muri Ober nyezina, hamwe no gutanga akazi ku bakozi bashasha 130. Domitien Ndihokubwayo, komiseri mukuru wa Ober:
abo bakozi rero bazodufasha kugira ngo tuduze kwa rugero rw'amakori dushobore gushikira abo tutahoshobora gushikira, twongere dushobore gutunganiriza abatwitura abenshi batarinze kumanuka n'ubujumbura kungure bashobora gutunganirizwa bari mu ntara hagati.
Iruhande y'iyo migambi ibiri hari uwundi mugambi ico kigo kija camaze gutangura gushira mu ngiro, ugushira mu rurimi rw'ikirundi amategeko.
Nabo twita ngo nabadandaza abenshi n'abafise amahera usanga igifaransa n'icongereza sigo rurimi bavuga cyane, wabimuhereza ngo abisome ukabona ko bimutera ingorane. Natwebwe ari twebwe tubikoresha ugasanga kumure biratera ingorane. Ubu rero twashaka kugira tuvuge ururimi rumwe, umwe ntaze ngo yicane imbere yawe akubwira ikirundi nawe wiyumvire mu gifaransa, muhave musanga muri ko muvuga ibidahura, turondere ajya amategeko zijya ngingo nkuru duhurirako tuzishyire mu kirundi kugira ngo niyaza canke ukamuhereze nawe nyene mu rudandazwa rwiwe mu bikorwa vyiwe abagafise ababizi mu kirundi. Nihagera yuko atangiye kora barambiye ko ari byanditse ko ari ukumukumu, reka nanjye nyene ndavyikorera. Twizeye yuko bizogira akarusho kanini cyane.
ako karusho n'ubushikiranganje bw'ikigega cha leta burakizigiye
mu biharuro tumaze kubona twabonye kubudusha ubutunzi bushobora gusubira kudugwa ku bice bitatu n'igice kwijana ibyo rero tukabibonera cyane cyane mu by'umwimbo usanzwe uva mu burimye n'ubworozi canke mu muntu uze mu nganda z'amashirahamwe asanzwe akora ibintu n'abandi base basanzwe bakora muri bimwe twita ama service biraboneka rero ko hazoba hakarusho urabye ugeranije mu mwaka 2015
abantu 138 niwe batangi ko ari nitagisi mu gihugu cy'u Burundi nkuko biri mu vyigwa byakozwe n'Igobert amajanane muri bo nibo bonyene bafite umutahurenza muri ari dyo amafaranga ya Marundi muri uwo mwaka ikigo cy'igihugu kijejo kageranya amatagisi n'amakori kimenyesha ko kizoshiraho umunsi wahariwe umutozwa kori mu Burundi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
turagushimiye eloge wiri kaneza. Senare nkuru y'igihugu ya Muyinga yakiri imyaka yo gufungwa iri hagati y'icumi n'ibiri abanywanyi b'umugambwe FNL ishami rya Agatorwasa bagera ku icyenda harimo n'uyoboye uwo mugambwe mu ntara ya Muyinga no muri komine Giteranye. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye urwo rubanza.
Abari bashengejwe n'umushikiriza amanza wa parke ya Muyinga bose hamwe bagera ku 34 bose bashengejwe kucaha kimwe cyo gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha no kuja mu migwi igwana naho icaha bashengejwe ko ari kimwe amadosiye yari kubiri 33 harimo umukuru w'umugambwe FNL n'urunani amizero y'abarundi muri komine Giteranye Nigurirwa Dani bari bagirijwe gufatanwa ibigwanisho bigizwe n'inkoho zashika ku 60 muri abo umunani nibo bahawe ibihano bitandukanye kubera bagiriwe n'icaha batandatu bakiriwe ugufungwa imyaka 10 nihadabu y'amafaranga y'amarundi 50,000 hisunzwe ingingo y'594 y'igitabo cya kabiri impana vyaha umwe kubera akiri umwana yakiriwe imyaka 4 y'ugufungwa ubundi nawe hisunzwe ingingo y'481 y'ico gitabo nyene ahanishwa umunyororo w'imyaka 2 n'amezi 6 nihadabu y'2,105 kubera ko atamenyesheje inzego z'umutekano ko hari abatunze ibigwanisho batabifitiye uruhusha kandi abizi ico bita manquement à la solidarité publique. Dosiye ya kabiri ni uwitwa Samuel wararongoye umugambwe FNL ishami rya Gwasa mu ntara ya Muyinga n'urunani amizero y'abarundi nawe nyene yagiriye icaha cyo gutunga ikigwanisho atagifitiye ruhusha no kuba mu migwi igwana yashengejwe yagirizwa gufatanwa inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov nawe nyene yakiriwe gufungwa imyaka 10 nihadabu y'2,050 sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga ivuga ko izo dosiye uko ari zibiri zifitaniye isano kuko mu matohoza basanze n'inkoho zafashwe Igiteranye zari gutegerezwa gushika kwa Samuel Minani nkuko Deonshi Mirimana arongoye sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga abivuga. Abagirizwa inkoho zafashwe muri komine Giteranye bashika ku 33 13 bari bamaze guhabwa umwidegemvyo w'agateganyo na sentare bose bambitswe izera co kimwe n'abandi 12 bari bagifunzwe umushingwa manza wabo Maître Jean-Baptiste Nsabimana yabunganira mu kuburana arashimako urubanza rwanyarutse ariko abona ko n'abandi bari bakwiye gufungurwa kuko atawo kweza bamwe ngo afunge abandi kandi bose bagirizwa icaha kimwe nk'uko yabibwiye ijwi rya Amerika I Muyinga Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Uti ni nizo gaya njwanyoyi nandu kambana ngahu ngayi ndakura bejo urazi chondi uwe iye churi nina takiboli ahudu kitu kazi ni chuzofa uwe umu na nizo wakana kuyiri
hee
mwana alo ni mga zao heze mafara
gaya hee mga
zit mwereke ni wiku yegira gashu mwanyo mayoze mwa tegwa nuko mkana wa tegi kwa kume
uwe chashi da muhevera kuko wategetse bakomeye sio amutuye kunywera inzoga kurazi ngena ziranguye cinzinze pete amafaranga yawe
utayampere yugirike
naze mfana
eh nkora ko kuri umugabo nkora afu
akira basi tu yamuri hile nzito nda muwa vumura vizyo senguruhu kire mugashu
kwa
meze na wandi wa mawa ya muhe
mwaza jewe
awa wahora wa ya muhe ya nwa muteru muhe mbiri
utu ni muhe mbiri
uwe awa wategeti na woyi ituwa za jonda zukata mutegeti nungwe yiyuwa ha nukwemela kushigikia umuhe mbiri ngu umutegeti nyawe nungwa nyikiwa hongi tuka hose atela hati cha faranga wagikoti kareza mafaranga ya anje
nasara Iteka ry'umutware biva ku ngendo yo kubahiriza amategeko ataravye nkunzi. Twirinde gukingira ikibabi inkozi z'ibibi, dushira imbere intwari bereye, ubuntu n'ubutware bishinga imizi mu gihugu.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe Search for Common Ground kumfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikibazo cy'ubushomeri mu Burundi no mu Rwanda ni ikibazo gisa nk'icyabaye karande muri iki gihe. Mu Burundi ho gikomeza gukomera nyuma yuko hafashwe icyemezo cy'uko nta mirimo mishya izaboneka muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu nzego za leta. Mu kiganiro muri Isanga cya none mugenzi wanjye Uriane Itanga Ishaka wakiyoboye yibanze ku bushomeri cyane cyane mu rubyiruko. Crystal Bella Bahati numwe muri urwo rubyiruko aratangira avuga umwuga we akora muri iki gihe.
Akoze gadeni jambo. Nitwa Crystal. Hanze imyaka 24 abana yatanguye kubikora cy'imyaka 3. Ama nkabariwo itumo stylist, fashion designer, nkabari umuntu akora impuzu. Ijerekeye cyane cyane inyambaro akoshi n'ibintu byo kwambara byo ni ijosi cyangwa ibikomo. Yego,
ni byiza cyane. Uraza kudusigura muri make cyagutumye utangura iyo mpano ofise ngene wayitanguye kugira ngo uyigiremwo umwuga. Reka tubaze na farma wewe ufise imyaka ingahe watanguye umwuga wawe gute?
Murakoze. Jewe nitwa Fawani Gen kumwemeje kwivuga. Fise imyaka 25 ama nkaba maze imyaka 2 nakurikiye ibya photography hama nkaba ndi mu gisata commercial sendengene no kivuga mu Kirundi commercial hamwe ngeye gucubudandaje udandaza amafoto hamwe na documentaire kuri ibi by'amashirahamwe
yigenga
ama wenje yigenga kwa ego.
None wahisemo kugira umwuga wo gufata amafoto bivuye kuki? Ni ibintu wari usanzwe uzi? Umuntu yabikwigishije byagenze gute?
Okay, cyo ni kazo cyiza. Pour commencer nari narabikunda nabikunda kubibona gusa biko bikora abandi sinigeze niyumvira yuko nshobora nanje kuzwandika ndakora ibintu nk'ibi ko izina ikondika bari bitandukanye gatoya nafyo. Kumeza tanguye rero nuko n'umuntu akunda kuguma akora amafoto cyane y'abandi bantu kandi sinanabirihisha. Narumva ngiyeho kubona umuntu aronse ifoto nziza akaba ari jeho nayimukoreye. Hama mu nyuma zaho niho naciye ndonka umugenzi wewe yarasanzwe abikora avuga ati ndabikwigishe. Hama mu nyuma ndavuga ati finalement ibintu nkunda ni ibinyene. Apana ko goma ndindiriye ngo ikindi kintu bamaze kubona ikintu ushaka mu buzima gukora ni iki. Kandi agifatire rero umwanya ndacige yego kubera ico gihe rero niho nagumye niga n'ubu ndacaye ko ndavyiga kandi nagumye niga ngerageza nyene kushiramwo inguvu muri ico kintu nyene gishasha nshaka gukurikira.
Abavyeyi baba baragushigikiye ko kenshi usanga mu mico yacu bavuga bati genda wigira nke diplome uje mu biro wararonse abagushigikira mu muryango wawe.
Naje wabiwanje wari bameze gucyo nyene. Bakubwiye ati iga washaka uje mu mashuri meza mugabo uronke diplome ama ukora akazi novuga kari accepte na societe tubayemo ariko kazi nyene kemewe kazi nyene ukuravuga ko mu biro. Mugabo rero bamaze kubona ukungene ndabyifuza cyane bavuze ati reka tumureke abitangure n'ibyamunanira nta numwe azoshavurira. Azoba yarabonye yuko atari yaciye mu nzira nziza sino kumfasha baramfashije cyane.
ni byiza cyane. Crystal, wewe wabitanguye gute byo gukora impuzu mahereni, wabyiyumviriye gute, wasanze ufise uwo mugisha, byagenze gute?
Yego. Nari nsanzwe nkunda ndabikunda kuva nkiri umwana, nakunda gucapa nk'abagenzi banjye muri nk'ishiga mu mashuri y'intango, nakunda gucapa cyane. Hanyuma turiko turiga ku ishuri ya entrepreneuria, donc yo kumenya ushobora kwikorera utw'iwacu. Hanyuma ndumva umengo ni ukorera nanjye ikintu gishobora gutuma niteza imbere kandi nateza imbere n'igihugu c'iwacu. Hanyuma niho naca ntangura gufata ihereni ndabikora nshira ku gitenge, hama ndariha n'abagenzi banje mbona barabikunze cyane, hama gutyo gutyo ndatangura nkora n'impuzu gushika ubu. Nibyo natoyemo ko byaba umwuga w'iwanjye, ko nibyo niyumvamo kuva kera cyane kandi nibyo nkunda.
Iki kiganiro ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradishwa rya Amerika, nabo nyine turabaza kubaha akanya. Ni benshi cyane baripfuza kubabaza ibibazo mubafashe kwiyumvira ukuntu nabo nyine bo kwiteza imbere, ariko mbere yaho reka ndababaza ikibazo cerekeye inzitizi ziri mu vyerekeye ukwikorera utwanyu. Farman, wewe mu bijanye no gufata amasanamu, kuronka abakiriya, ubushakashatsi bisaba, inzitizi ni izihe mu mwuga wawe?
Ngajewe mu mwuga wanje novuga ahanini ingorane ya mbere tugira ni ibikoresho. Ibikoresho dukoresha birazimbye cyane buryo naho usanga atari umuntu wese ashoboye kuronka ayo mahera yo kubigura. Ikindi naco ni kuvyerekeranye n'ubumenyi. Ubumenyi nabwo hariho bwa moyen zihari iri prefacile mu kuburondera ubwo bumenyi no kwiga kuri internet. Nico ni kimwe kintu ikunda kugora abajeune surtout wo mu Burundi, kubera connection internet sikirenga vraiment. Urumva ugasanga umuntu ayironke yahaye ishakira hose, muga ahanini je nibaza yuko ikintu gikunda kuba majeur ku muntu ariko rero twiwe ni novuga n'umutahe. Umutahe ashira muri ako kazi kiwe.
None kugira ngo wewe utangure umutahe canke iyo kamera yo gukoresha wayikuyeho, ko wavuze ko ibikoresho bizimbye, umuntu uwo muhanura ute kugira ngo atangure yasanze afise uwo mugisha wo kumenya gufata amafoto, byogenda gute?
Nawe wajije neza cyane. Kugira umuntu atangure, nkaje wo kumwe nabigenjeje n'imbere yo kugura iyo apare kubera urumva yazinze. Kugira ngo ntangure, natanguye gukoresha iyo y'uwo mugenzi yarasanze ayifise, uwo nyari karanyigisha. Iyo adafise akazi narayimutira nkagenda nakora. Cyane naho iyo nawe nyine afise akazi ho gukora narashobora gukota zose nta muntu umato bishobora, kuko baba baguhenze, uri gukura mu mahera baguhenze. Hama niho umuntu ariko arabona ukungene biriko biragenda bivanye n'akazi ariko araronka, niho umuntu ashobora kuvuga ati reka jewe ndondere amahera kugira ngo ushobore kugura iyo kamera ibe iwanje. Muga je nari nageze Imana kame abavyeyi banje bari babimfashijemo.
Ni vyiza cane. Reka duha akanya abanywanyi biradishwa rya Amerika bari ku murongo barindiriye, duhere kuri Lavoisier. Lavoisier, uratwumva?
Yego.
Mwiriwe neza Lavoisier, uduhamagaye uri hehe?
Ndi mu gisagara ca Bujumbura.
Ikibazo canke iciyumviro ufitiye abatumire bacu?
Mu bisanzwe ni intererano si niyo abatumire gusa, niyo abarundi bose n'urwaruka rwose. Intererano yanjye ya mbere, mu bisanzwe urwaruka ni ukuvuga rwigishwa nabi, ari nacyo gituma usanga ubukene buguma bugwira mu rwaruka, kuko tukiri ku ishuri umwana yigishwa bamubwira ngo mwiga ngo uzocuba perezida, uzocuba buramatari. Ariko bakubwira mwiga uzocuba buramatari, benshi bakura bazi bati biki nashobora kubikora kuko bamubwiye ko azobabura amatari. Ni ukuvuga ngo umwe yiteze rero ko azobabura amatari, nta kindi kintu yemerewe usanga ashaka gukora kuriwe cyo muteza imbere. Donc iyo bahera batwigisha bakatwereka yuko naho turi kwiga tutariko turiga ngo tuje gushikira mu biro, nuko nyine nabyanditse ngaho benshi biga bibaza ngo bazoja mu biro. Ni ukuvuga nk'abo baratahuye de kubona yuko akazi ko mu biro cyane ka leta atari ngombwa ukaboneke kuko nk'ubu mu biradi baramaze gukurira inkoni kugishitse rwaruka yuko atakazi kazoboneka muri ico gihe rero bizotuma ubwa mbere mu Burundi bize ariko menshi cyane ku rugero ruteye n'ubwoba hanyuma ukene bugacha buba bwinshi cyane kandi abize bariko baragwira no kubize bariko batera ubukene kuko nta kintu na kimwe bariko barakora biteze kujya mu biro nico gituma mu byo bohindura abo batwa igihugu cyacu bogerageza bakagerageza bagahindura inyigisho batanga mu mashure abo batumire banyu bigishijwe neza ari nayo mpamvu ubu bifashe neza
urakoze cyane gose Lavoisier ndizera ko akamuteye abari mu nzego zo hejuru cyane cyane mu bigisha n'abajejwe gutanga inyigisho mu mashure bagiye guhindura kumbure uko biyumvira cyangwa uko bigisha abana kuko nkuko bivuze abatumire bacu barashoye kugurura ubwenge n'ubwo bafite ama diplome bakarondera uburyo butandukanye bwo kwibeshaho reka duha kanya abatumire bagira icyo bavuze ku byo Lavoisier avuze Cristal Lavoisier avuze ikintu gikomeye cyane cerekeye inyigisho ugwaruka ruhabwa muri ibi bihugu yacu Burundi n'u Rwanda kubijanye niyo umuntu aronse diplome nkuko twako turabivuga ahanurwa yuko akazi azoronka arako mu biro gusa mubona abagenzi banyu batari bake n'ubunye baciyumvira yuko diplome zabo ari zo gukora mu biro byonyine gusa
ego yashikije cyumvira cyiza cyane nuko nyine abandi bose bavyumvira uko byo tugiye kwiga abana yuko kuvamo abaganga cyangwa yaba mustani kwebye ariko abivuga cyangwa abakuru b'ibihugu mugabo turashobora kwiga kugira bidufashe natwe gukora ibintu cyane cyane dukunda si ngombwa yuko twoja mu mashuri ngo hanyuma tube mustaneri turashobora kuja kwiga tukabatayeri nk'uko abantu benshi babimbwira naje muri ibintu by'impuzu banyita ngo ndi umutayeri ariko ndi umuntu yize kandi nshobora kumenya n'ibyo abandi bose bakora nkaba nkashobora kunonosora kurushirizaho ibyo nsanzwe nkora urumva nibaza yuko mu nyigisho abigisha bo tsimbatara bigisha cyane cyane yuko bategeza kwikorera kugira abanyeshuri bakiga kugira bashobore kwikorera iby'iwabo ibyo bafasha kuno guteza imbere ibintu bakora ari abarimyi bashobora kwiga ukazi ubu murimyi kandi agasanga nibyo biteza imbere igihugu cyane kurusha yicaye dufate no muri banki cyangwa akora ahandi
ni byiza cyane nk'uko bivuze ntihenze Cristal wewe urafise diplome ariko bakwita umutayeri nturi umutayeri impuzu zawe n'ibirato byawe n'ibikomo byawe ntihenze narabibonye kuri internet biragurishwa mu Bufaransa
yego
eh no kuvuga ko wageze ku ntambwe impuzu amakungu farma nawe wotubyira muri make akazi ukora ko gufata amasanamu karakubeshijeho urashaka kwigura icyo ushatse cyose
yego cyane cyane ari abantu bakunda kuvuga kenshi bavuga ngo nakazi kabagato hari utuze umuntu novuga adashira ko gaciro cyane mu basanga ntugireyema amahera ashobora kuba ari muri ico gisata kwera atacuri kurakoreramo
ni vyiza cyane reka duhe umwanya n'uwitwa Nduwayo Laurent Laurent uratwumva
ndabumva na mahoro
amahoro neza Laurent wewe udahamagaye uri hehe
ndi muri Kenya mu gihugu cya Kenya ariko ndi mu Burundi
eh Laurent none utwumva ku radio kuri internet muri Kenya nase nayo ndabitse ko mutwumva
ndikubira kuri internet na n'umuntu wanyu mises na nama na telefone
ni byiza cyane gose Laurent shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
bode na gashikiriza icyumviro ku byo by'urudandazwa ku bajene b'abashomeri kubisanzwe ku mashuri wari wese umujene hari amaze kubona neza na neza ivanye n'imvugo za politiki cyangwa n'ibindi amaze kubona ku buryo bwa leta butakibaho ni kuvuga kiriya muntu yisinganya kugira korutwi ariko hari ibintu bigeze ni kuvuga hari iyo bita obeyere iri mu Burundi ibintu ya katage ushobora gutanga iri kwiyuka icya kabiri cya gatatu cy'ibidandazwa ushobora kuba wuzuye mu Burundi na mwajya mu wundi akama indisitiri yabihingura tuba dufite ugacura ikibanye nk'imatero zikwiye muri Tanzania waziguze ibihumbi mirongo itatu ugaciye ugura ibihumbi mirongo ibiri urumva vurema nyungu ku muntu w'umujene yagiye amashuri urumva ngaho ko abahombye icyo gituma nagira nk'ibure leta n'ibihugu byacu byegeranye bateze imbere urwaruka basaba rureke rutangure gukora ibyawe yatagisaba ko wayigabanya kuko ikintu kishe ibyo bihugu ni ukuvuga politiki na ekonomiki birafatanye niyo ngorane zizotuma mu Burundi tutiteza imbere ikibazo ni leta iri yo kugira ipingamizi ni ukuvuga iyo porogaramu iyo politiki idahindutse kibazo yuko kabisa nabo ariko arabivuga ndi azaranye nababikoraho na mintambane
nivyo urakoze cyane Nduwayo Laurent urakoze cyane twizere yuko akamo utereta kukorohereza cyane cyane rwaruka ariko ragerageza kwiteza imbere nabo nyine bakumvise
arakoze Oriane Tangishaka wayoboye icyo kiganiro muri Sanganshuti mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubararike andi makuru mukanya isamoya nigice dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Dirwema mukomeze mugire umugoroba mwiza.